Hallelujah. Sanyo maho misi okuba okwange oye okwariwo mugabane wange igihome kinkingira ibyago byose ineza ya Babazi zawe Bizanyo maho Imisi yokubaho kwanje Kukwari wawe Mugabane wahanje Igihome Kingigiri jago nyose
Niwe uduhi Eu trouxe a minha